Intererano y'amatora mu Burundi yatanguye gutozwa mu banyagihugu bose kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Icyo gikorwa kigitangura cyiswe icyo gukunda igihugu, umwe wese agatanga ikivuye ku mutima. Itegeko ry'abashikiranganji babiri, uw'ubutunzi n'uw'intwari hagati mu gihugu, ryavuga ko umwimizi atanga ibihumbi bibiri, umunyeshuri nawe agatanga igihumbi, umukozi wa leta agakatwa ku mushahara wiwe, nayo uwikorera ku giti ciwe agatanga uko abishoboye. Umugwi w'abahinga bagize ishami mpuzamakungu ritabariza abari mu kaga cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, International Crisis Group ICG, mu mfunyapfunyo mamatohoza abakoze uvuga ko basanze ibintu bitavuye ngo bigende uko. Iryo shyirahamwe ICG rivuga ko abashikiranganji batandukanye n'abandi bagize leta bahavuye bashyiraho uburyo bwo gutuza ayo mafaranga, babonetse bakurakuranwa mibanki nkuru y'igihugu bajanayo imiliyoni n'imiliyoni batojemo bakozi, amashengero, abasirikare, abapolisi, za kaminuza, abakozi b'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko EAC n'abandi, baratanze nabo nyene intererano. Naho batabivugira hejuru, abenshi bemereye iryo shyirahamwe ICG ko bayatanze ku nguvu. Hagati mu gihugu, abahinga ba ICG bavuga ko kabaye akajyo ko kurekura ugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD kwirara mu batavuga rumwe na leta, babatera ubwoba mu gutoza ayo mafaranga. Abatari bake bariyamirije ico gikorwa. Vyatumye mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ku munsi wo guhimbaza imyaka 57 iheze Uburundi bwikukiye afata ingingo yo guhagarika itozwa ry'iyo ntererano.
Turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza kwikukira. Akarorero ka hafi ni kwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora yo mu 2015, guterera amatora y'ibwirizwa shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwaka wa 2020. Kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye, twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa, hagasigara haterera ababyipfuza n'abatari bwabikore gusa. Kukaba nkako amatora azobandanya, kandi ijana n'ijyanka murindi nayo ushaka iteka arayitekerera.
Amafaranga yatojwe yose hamwe nazwi, gusa umushikiranganji w'ikigega ca leta yavuze ko bari bihaye ihangiro ryo gutoza imiliyaridi 70 z'amafaranga y'amarundi. Ayagera ku miliyaridi 17 yatojwe mu mwaka umwe, igice cayo catanzwe n'abanyagihugu bato bato. Umugwi w'abahinga bagize ishyirahamwe mpuzamakungu ritabariza abari mu kaga cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, International Crisis Group ICG, mu mfunyapfunyo utangazwa n'ingene imvugo itajanye n'ingiro, bamenyesha ko n'ubu iyo ntererano igitozwa ukuri kwamye kandi ko rwahindutse urwitwazo rwo guhohotera abatavuga rumwe na leta. Iradiyo Ijwi rya Amerika yaganiriye na bamwe mu mpunzi zahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze kuri icyo kibazo, abahungiye i Rusenda muri Congo n'abahungiye i Nakivale mu Buganda, bemeje ko kubura iyo ntererano ari kimwe mu byatumye bahunga. N'uwo mugwi w'abahinga ba International Crisis Group niko babisanze mu matohoza bakoze. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya ko iyo ntererano igitangwa gushika ubu. Umunyeshuri aheruka gutangura kaminuza mu kwezi guheze kwa gatatu yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko aheruka gutanga iyo ntererano inshuro zine mu mezi abiri. Yavuze ko yatanze ibihumbi bibiri inshuro zibiri muri komine avukamwo hagati mu gihugu kugira ngo aronke ibipapuro yarondera muri komine, yongera gutanga ayandi nkayo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo aronke ibindi byangombwa yarondera muri meri ya Bujumbura. Yavuze ko ari bisanzwe kuri we na bagenzi we bajanye gutangura kaminuza kuko bizwi ko atacangombwa na kimwe mu ntaronka muri komine adatanze intererano y'ibihumbi bibiri by'amatora. We mbere ntiyarazi n'uko niyo ntererano yakuweho n'umukuru w'igihugu. Ishyirahamwe ryigenga Parsem rikorera mu gihugu ryakurikiranye icyo kibazo, ryabwiye Ijwi rya Amerika ko guterera amatora bitari bibi, ahubwo ikibi ari ugukoresha inguvu. Faustin Ndikumana atwara Parsem.
Ko igihugu gishika ku rugero rwo gutunganya amatora gikoresheje uburyo bwacu ni intambwe nziza cyane, kuko kiba kiriko kirisuganya ku buryo kitazirinze muri icyo gisata. Amatora mu gihugu turazi kwategereza ku myaka itanu itanu, ku myaka itanu itanu, ni depense izwi rero si extraordinaire, nicyo gituma itegereza kuja muri budget ordinaire. Yumvikana rero itegereza kuba priorite murajya amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Mugabo iyo uvuze ko bigira bicika itegeko atahabindi ibazo
umugwi w'abahinga bagize cyame mpuzo makungu ritabariza bari mu kaga cyane cyane mu kare k'ibyaga binini International Crisis Group uhamagarira makungu n'abandi bafasha Burundi kugira ico bakoze kugira ngo iyo ngende ihagarare ukiciye kubiri na demokarasi kandi ituma abantu baba mu bwoba uwo mugwi urangiza uvuga ko abatozi yo ntererano nabo bakoresheje iterabwoba babwirizwa guhanwa Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.